Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muri kumwe natwe miganiro vy'uno mwanya muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Iyo ngingo jenda ya kira neza ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana ritika kumenya
batuha kutwacu batudusahura tawo twivye n'ukuri byo bavyiza ko natwe twokora tukagira ico dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema.
Abanyi bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura i Burundi bavuga ko bakiri umugambi wa leta wo kwandika abadandaza bose bakora ko kazi ataho banditswe. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato hagataho mwari muzi yuko umuntu agendana ubumuga bw'amaboko ashobora gukina umukino wa taekwondo akanasumbya n'abakomeye.
Hariho nk'ama exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko gushiramwo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga wagiye muri ritmi imwe n'abandi.
Muri kino kiganire rero tuza kubabwira ivyo musore yitwa Parfait Hakizimana yatowe mu bandi yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda atogwa mu bandi ngo aje mu higanwa gisi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera Londres mu Bwongereza muri kuno kwezi. Nimuze gucikwa n'ivyaranze ubuzima bwiwe azo ari mu mpera za kino kiganiro. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye mgenzi wacu Aloise Bigirimana banza tubwira amakuru avuga irya nino.
Tuyahere kuri iyi nkuru y'ubwicanyi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika kuva kuri uyu wa mbere baracarondera kumenya icyatumye umutama ageze mu zabukuru afata ibikoho bikomeye agacucagira amasasu mu bihumbi by'abantu bari mu gitaramo cy'indirimbo mu gisagara cya Las Vegas nti muri Leta ya Nevada. Igipolisi cy'inyamira mabi FBI kiramaze kwamirira kure umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu wamaze kwitirira icyo gitero. Uvuga ko umunyamerika w'urukoba rwera w'imyaka 64 azwi ku izina rya Stephen Craig Paddock yari amaze amezi make yinjiye mu idini rya Kiisilamu. FBI irabeshuza ayo makuru ikavuga ko ata n'ikimenyetso na kimwe yabonye kuva ku byo ISIS ivuga. Gushika ubu abantu 59 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye abandi 527 barakomereka ibitigeze kuba muri icyo gisagara cya Amerika kizwi cyane mu birori by'inkino no kwinezereza. Ibyo bitigiri biruta iby'abantu bafiriye mu nzu y'ubutambiro mu gisagara cya Orlando ni muri Leta ya Florida mu mwaka wa 2016 aho abantu 45 bazize ubuzima mu bwicanyi busa n'ubwo. Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere ntiyigeze avuga ku kibazo cy'abantu bahabwa uburenganzira bwo gutunga inkoho zikomeye n'icyiterabwoba. Icyo yavuze gusa ni uguhamagarira Abanyamerika kwiyunga. Kuri Afrika impunzi z'abanyarwanda zitarenga 11 gusa kuzishika 9,200 zizwi n'amategeko muri Congo Brazzaville nizo zimaze kugaragaza ko ziteguye guhunguka mu Rwanda. Abandi ntibarota batahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko bavuga ko batizeye ubutegetsi bw'i Kigali. Amareta ya Congo n'u Rwanda hamwe na HCR barongeye kwibutsa izo mpunzi ko iminsi isigaye iharuye kugira ntibazowe bacitwa impunzi muri Congo Brazzaville. Kubw'umushikiranganji wa Congo ajejwe imibano Antoinette Dinga Zondo kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018 uza impunzi zose z'abanyarwanda zizoba ziri ku butaka bw'icyo gihugu zizoba ziharurwa nk'abahaba batagira ibyangombwa. Avuga ko amategeko ari yazoca akurikizwa. Ariko ku bwa Dr. Eric Ndayishimiye ni umwe mu mpunzi z'abanyarwanda baba muri icyo gihugu avuga ko impunzi nyinshi ziteguye gufata inzira yo mu ishyamba mu gihe hofatwa ingingo yo kubasubiza mu Rwanda ku nguvu. Iyi nkuru tuyikesha umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Brazzaville Nguela Ngusu akorera serivisi y'Igifaransa aha ku ijwi rya Amerika.
Aloise Bigirimana arakenuye tukibutsa kuri Radio Amerika muri komurumva muyumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ari mu Rwanda mutwumvira ku FM 104 n'ibice 3 bashobora kandi kumva iganiro byacu muce ku rubuga rwa internet atari wowe zitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze ibijo rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kuva kuri no wa kabiri mu Burundi hatanguye isekeza ryo kwandika abadandaza abakora urucuruzwa rutanditswe bahejeje kwandikwa bazoca bahabwa inomero ndangamudandaza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Bujumbura Eroje Wirika neza atubwira byinshi ku ino nkuru.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo Berge kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagarira abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira ico gikorwa no kubahiriza abazokirangura. Julius Bucumi ajeje upereza muri Berge arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira boryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe. Abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiri ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana ritika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mwokora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza ije hageze nico gituma nace twaje twafashe ngingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishira hamwe ryitwa Association Cisgerege. Urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza turafise fond dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza hagume hasa neza.
Twe na noma vraiment turiho nibaze vraiment turabumvirize gihe badushikira nga natwe nibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora vraiment idufashe turabiko tworonka mwakantu nkudusupana amasarubeti umucano vraiment twabonye uradufasha leta idufashe mudushikirize ubutuma bwacu turabeko yo dufashe.
Eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyawo bafundi imiduga.
Nuko rivya nezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twivye. Nuko rivyo babyiza ko natwe twokora tukagira ico dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vraiment bo babakoze imana ibahezagira.
Aha tudandaza twemereye umategeko si byiza kobera dufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa cyadufata nk'igisuma gashaka kubwira ngo ndagutwara kugufunga. Amamaze kudutwara ngo adutwaye kudufunga ntanadushikana gashaka duca amahera menshi arengeje nk'ayo twadandaza. Nkoresha umutahe wa Vente bantwaye muri Basel ndiha kuri Meri Vente nyene. Hariho n'undi ngo ni chef de zone yo ngaha muri Meri yari yaje bwa mbere atubwira ngo nitugure amajire ngo amajire tuze turambara ngo kugira ngo twemererwe mu ibarabara. Turagenda turabigura turatanga amahera 35 amajire turayafise muhiye ko yakoresheje ukwezi kumwe haciye ukwezi kumwe haciye batangura kuza baguma batwirukako y'amajire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako.
Bucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza.
Biratuma kandi abanyamyuga bajya hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye ari utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore ku tuntu baziganije bakirangura imirimo yabo.
Iyo mirimo abatazokwisunga urutonde rushasha mu kuyirangura ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura burabagabisha. Hamadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru wa Meriya Bujumbura.
Twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi. Umuntu atazwi n'inzego z'igihugu uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora. Cyo gituma bitwasanga kwakora umwuga twe tutazi mu gisagara tuzomubaza cyangwa tuvyuga ivyo umuvyo tujejwe imisi yose kwirukirana ubuzima bw'abanyagisagara umuntu atazokwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje ngo tuzofata izindi ngingo kuko nababwiye ikibazo kijanye n'umutekano kandi cyo umutekano naco umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbata
Amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigara cy'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% na 90% abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ikigega FM cyasabye amareta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello Jori Kaneza urakoze unaho yankuru ya wa musore yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko yitegura kuja guhiganwa mu higanwa mpuzamakungu rya Taekwondo ritegekanije kubera London mu Bwongereza kuva ku magenekerezo ya 15 gushika ku ya 17 muri kuno kwezi muri make Parfait Hakizimana avuka mu ntara ya Gitega akaba yavutse mwaka w'igihumbi 1988 ariko mu gihumbi 1996 ukuboko kwiwe bakuminjaguyemo amasasu aho yari mu ikambi y'abageranirijwe yabateshejwe izabo ibugendana gutyo ahakura ubumuga ivyo ntababwiye Désiré Hakizimana mu gihugu cy'u Rwanda araza kubigaruka ko na Parfait Hakizimana
Uwo musore muri kino gihe ariko arimenyereza hamwe n'abagenzi we mu gihugu cy'u Rwanda yatanguye urukino rwa Taekwondo yifinira akurikira abakuru biwe none no musi amenyesha ko urukino rwamaze kumuja mu maraso
natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba kumusaga mu kambi y'igisirikare nabona babikina abakuru banje naye nkakurikira nkuko mubibona nari ngwaye kuboko ngenda n'ubumuga fise ubumuga
none ga parfait umuntu afise ubumuga koko aragira ukino gwa taekwondo tubona rusaba gutera imigere bimwe bikomeye cyane
mu camake taekwondo ahanini amanota menshi ava ku maguru dukoresha amaguru cyane ni naco gituma nagumangira ko haje yo gukora kandi na metre wanje akakabinyumvisha ko bishoboka manza sanga navyisanze mu nyine ubu numva ni aleze ndakina uko bisanzwe nk'abandi
kubona Parfait Hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise umuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo
ahanini nta kinini ibintu warakiretse ko hariho nka exercice abasaba amaboko abiri bica bisaba ko ugerageza gushiramo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumenya ugasanga uhagiye muri ritmi imwe n'abandi
abamugaye si benshi bagira taekwondo mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise wewe ufise ubumuga
umuntu wese agerageza kwihicizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda ku rwego n'abandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha fise crebe ni Bujumbura na fise crebe n'ubu ndafise crebe mu nkambi ya Mahama rero gukorana n'abakomeye narabimenyereye kuko na mu crebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo
uko gukora cyane nibyo byatumye Parfait Hakizimana aronka uburenganzira bwo kuzoja mu ihiganwa gisi yose rya taekwondo ry'abagendana ubumuga rizobera irondere mu Bwongereza kuva igenekezo ya 15 gushika ya 17 za kuno kwezi amenyesha ko igihe yabimenya akamwemwe kabaye kenshi
maze kubimenya tubifashijwemo na Federation y'u Rwanda baradushimiye cyane baradusaba yuko twoza tukitegurana n'abathlete babo tukazoja guhikanwa muri ico gikombe cy'isi yose kizohuza abagendana ubumuga muri para taekwondo kandi turizeye insinzi kuko imyitozo ni myinshi turafise igihe kinini cyo kwitegura
uvyumvise akamwemwe nk'umuntu ari mu ikambi impunzi byagenze gute
naryohewe cyane ndumva no mu mutima yuko n'abagendana ubumuga dufise abatwiyumvira kandi batwitayeho dushimira na Midima na Hasere nyene igerageza kudushira mu bandi na leta turimo iduhubwo burenganzira kugira ngo dukine kuko iyo tutaja muri iyo mikino nk'abandi twari kumenyekana
uno musore asaba bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ibyo bashoboye
uravye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo baravyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cyane gose mugabo twe muri ibi bihugu byacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyine nabo bagakora kuko byose birashoboka
Parfait Hakizimana yizera ko muri izo nkino azohungukira ubumenyi n'abagenzi kandi akamenyesha ko ahirondre azohakura insinzi Désiré Hakizimana Imahama ijwi rya Amerika.
Nawe akabari wa mwanya tubashikiriza ikiganiro c'ivyo abanyedini baba bagona kungurane zitandukanye dusanga mu kibano. Mugenzi wacu Diane Ndonse yashimye kugaruka ku munsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru muntunge, uwo munsi wahimbaje ku munsi wa Mungu. Abari mu madini atandukanye baravuga ko bafasha muri rusangiye abageze mu zabukuru, ariko barasaba leta kubafasha kuko bavuga ko basa nk'abaherewe atavyo bishoboza. Mbega abo muri leta bo bavuga iki? Reka Diane Ndonse tumuha akanya yakira abatumire bari kumwe, hama baduge ku ijambo.
Dutangure twakira abatumire bacu. Joseph Ndayisenga, umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira, turabaramukije.
Mwaramutse neza.
Wakire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afise n'ikigo kijejwe gushigikira no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'imfuvyi Fast Power, namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije mwakoze kudutumira.
Muri kino kiganiro kandi twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero, Haruna Nkundu Wiga wo mu idini rya Islamu. Tukibutsa abatwumviriza ko uno munsi tuza kuvuga kujanye no kwitwararika abageze mu zabukuru. Tutangure twumviriza Musenyeri Eraste Bigirimana arongoye diyoseze ya Bujumbura isengero rya Anglican, avuga ko abageze mu zabukuru isengero rya Eglise Anglicane risanzwe ribafasha muri rusange.
Ego turafise amashirahamwe, turafise ishirahamwe ry'amashengero mu Burundi Senebe, turafise urunani dukoreramwo dugashobora kugwanya ingwara, kugwanya ubukene, kugwanya sida, urunani rwo guharanira amahoro. Nibaza yuko dushobora no kwiyumvira ku runani rw'ukugwanya ubukene no gufasha aba bantu bari mu ibarabara. Nibaza ko hariho ubushikiranganji bwitaho abantu nikora abatishoboye. Ubwo bushikiranganji cyifuzo ngira ngo bakoranye neza mu ntwaro yo hagati mu gihugu, leta ikaraba ubugene yo dutuma ko tugakorana, tugatanga ibyiyumviro, tukaturaba ubugene twakorera hamwe. Mu bisanzwe turakora ariko ingorane mwese usanga akora ukwiwe n'agakora ukwiwe. Inguvu ziratatanye rero. Nibaza yuko hamwe leta kandi irabishoboye ikadushyira hamwe abanyamadini, amashengero, tukigira iki kibazo hamwe, hanyuma tugakora sinergi, tugashyiraho mbere umugwi ngo bikurikirana. Nibaza yuko iki kibazo cyokemuka.
Ego mwebwe mwaserukiye ubushikiranganji bwo gushigikirana, ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu n'imibano hamwe n'iterambere ridakumira, Joseph Ndayisenga, abo bantu hano mu gihugu bashigikiwe gute?
Abo bantu bageze mu zabukuru twabashyira mu mice kubiri. Hariho aba bageze mu zabukuru mu buzima bwabo bwa misi yose, bari aba twavuga tuti abarimyi, n'abandi aba bacane cyane baba bakora aho twavuga tuti bakora mu bisata bidatunganijwe neza, icyo twakwita le secteur informel. Hagacha baro n'abandi baba bageze mu zabukuru, bari baba bakozi ba leta cyane abandi baba bakora mu buzi butunganijwe neza, icyo twita le secteur structuré. Abo ba mbere rero baba bari birimizi cyane bakora utundi dukorwa dutandukanye mugabo batari aho twavuga tuti ni gisata gitunganijwe neza. Ibyo tubakorera abageze mu zabukuru twavuga ko ubwa mbere hariho ibyo tubakorera kugatwe kabo cyane tukabibakorera bivanye n'amashirahamwe cyane n'ibigo bibashigikira. N'amashirahamwe n'ibigo bibashigikira hariho abo tuba dufitaniye imigenderanire, twarasinyaniye amasezerano. Abo rero kenshi turabashigikira mu kubaha agafashanyo kumwaka kumwaka, hanyuma tugafasha mu byerekeye ibyo kuriha nk'amatara n'amazi, ndetse tukanashigikira nk'iyo hariho imfashanyo bakuye hanze kugira ngo ntizishobore kutozwa makori.
Rile Isirahenda, musanzwe muri umushingwa manza, abo bantu bageze mu zabukuru bashigikirwa nk'uko amategeko koko abitegekanye?
Mu bisanzwe amategeko ntaya harahagije. Ubwa mbere hoho kandi arico twama dusaba nuko hubaho itegeko ribagenga koko rigenga abageze mu zabukuru.
Azaba ari umunsi wahariwe nk'isekeza ryo gutororokanya ibyo abantu bashobora gufashisha abatishoboye rero.
Ego nuko ndiko ndabivuga ko mbure iyo ntegoro yitegeka itarahera ngo ije mu ngiro.
Umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh aravuga yuko bakwiye kuva muri ico kivunga c'abatishoboye bakaja mu mugwi wabageze mu zabukuru nkuko n'umunsi mpuzamakungu bahariwe uhari kwisinzima ico ntimuracyumvira ko naco
murabona ko iyo uri kuratunganiriza abantu bose umwe wese araba ibimura urabona turi ko turaraba tuti hari abakunda tukunda kubiganira avuga ati yamara abana bari bakwibushikiranganje bwabo gusa yamara abageze mu zabukuru bari bakwibushikiranganje bwabo gusa yamara abagenda no mumuga bakwibushikiranganje bwabo gusa yamara abakenyezi bakwibushikiranganje yamara usanga ari ibintu byinshi bacu usanga rero twebwe uko tubyumva nuko haje itegeko naho riba rifata abatishoboye muri rusangi rirerekana ko umwe wese bivanye nuko atishoboye barerekana icyo ategerezwa kuronka mugabo rero kiranonoho hariho ibizoza biraba nkaba bageze mu zabukuru gusa
nivyo dushaka ko twova mu kivunga bavuga tuti nawe ku mwana kivuga gushika ku myaka 5 bavuza ko reka numugeze mu zabukuru nimba bahera kugeze ku myaka 63 avuzwe ku bundo aho nkagaruka nkavuga n'irindi tegeko rero nuko adakunda kubimenya batanabikurikiza nuko mwibwirizwa shingiro y'Uburundi dufise no munsi ari ingingo ya 66 iravuga neza yuko umuntu wari we wese ategerezwa ubaha kufasha n'ukugaburira umuntu wese ageze mu zabukuru bavuze kugaburira rero si bifungurwa gusa ibintu byose ko nacyo wagiye umva rero ikintu ingingo yanditswe mwibwirizwa shingiro ari ryo bwirizwa rikuru ya yose yategerezwa gukurikira
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Twavuze ko hari mutumire umwe mu baserukiye amadini n'amasengero mu idini rya Islam haruna nkundo wiga atashoboye gushika ngaha yari yavuze ko mu bisanzwe nabo basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gufasha ariko basanzwe babikora muri rusangi rero ngira ngo boshobora kuvangura abo bageze mu zabukuru bakagira uburyo bafashijwe mu buryo bw'umwihariko
kwagira ndamuremeshe ndemeshe nabariko baratwumviriza kuko uretse n'igihugu cy'u Burundi gusa murazi ko dusanzwe turi no mwishira igihugu bya Afrika muri iyo shira hamwe rero nuko hariko harahejeje no gutegurwa harimo tugeze mu gihe cy'ukwemeza hariho amasezerano ingingo ziza ziyongera kuri ajya amasezerano ya Afrika ajijwe gataya kazi na muntu icyo bita protocol hariho n'izibiri imwe ijejwe abagenda no bumuga mbeya agataya kazi na muntu kiharije abagendana bumuga huko gwiki nkuko muzi ko twanamaze kwemeza amasezerano mpunza makungu arabaho gataya kazi na muntu agenga agataya kabagendana bumuga hariho rero na niyo yindi ngingo yindi protocol igenga abageze mu zabukuru yumvikana ko vuba biko bizokwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bazemeje rero n'igihugu icyo cyose kiri muri iyo shira hamwe rya Afrika kiraheza kigacha gishira mu ngiro itegeko ijanye nivyo cyumvikana ko rero amategeko ni ngombwa ahabe mugabo rero naho yoba tarahaba twe tuvuga tuti ni ngombwa ibikoregwa abo bantu bageze mu zabukuru navyo nyene bibandanye bikogwa
ni bato nkibi byiwacu aha batonda uza gufata bisi umuntu arenze imyaka ini yategerezwa guca agenda buno nyene akinjira
n'ubu ni kobiri
oya hari aho batabyubahiriza nama nagiye kubiraba kuko biramba baza gose ugasanga ari ku murongo umuntu w'imyaka 100
bisigura ko abantu badatahura badatahura ubwo buzima bw'uwo muntu
ageze mu nico ki cyangwa ugasanga umwana muntu uzari aricaye muna kiri mutari cyane naho ugeze mu zabukuru arahagaze arahantu hahurira abantu benshi naho rero gwa rukundo mwenda rero yatituka ariyo twari dukeneye ko turuvyura
mu gutera turangiza kino kiganiro muri uwo mugwi w'abantu bageze mu zabukuru batagira aho mu miryango babamo canke bakabura ingene babaho bakaja ku kugeza baje gusega harimo nababa bari bafise bari bashoboye kwibeshaho baba barakoze nk'ubuzi mbega ubwo ntangorane zihari z'uko abantu bategekaniriza ingene bazobaho mu busaza bwabo
burya barundi turagoye turagoye kuko sinzi ko tukigendera wa mwibutsa ngo amavuta y'umugabo na yamuraye ko kuko usanga umuntu agifise utuguvu ugasanga ari kuziganya mugabo kuziganya ukamengana kuziganya munda ugasanga sinzo namye mbira nti wofata umunanwa ibiyeri bibiri ku munsi na brochette chama cyupane yugwa ku munsi ugacumubaza uti ku kwezi ugacuraba amafaranga yagiye ufate ku munsi hagiye naho ufate ko hagiye 2000 gusa ku kwezi hagiye 2024 oyibumbi 60 kwezi ugacura abantu neko ku kwezi hagiye 60 hari 10,000 waziganije yosha kubwira kwa kenye agowa dafite ica ziganya hama rero ndetse nivyo sinzi namwebwe sinaje kugira amatohoza mugabo urashobora gusanga hariho abantu dufate gasanga hariho amashure cyane cyane nka yabigenga hariho yamavuriro yabigenga ashobora kuba harimo naya ma radio cyangwa ibindi sindabize ukabaza uti mbega bakozi banyu barategekanirizwa kazoza muribuka no mu makomine ko hageze kuba ingorano ugasanga ari komine imaze n'imyaka 10 abakozi babo batigeze bategekanirizwa kazoza umva ico gihe ugiye kugera mu zabukuru uza kurondera icu habwa kandi nawe ataco watanze byumvikana ko rero tugira n'Imana amashirahamwe bijejwe bacancenza INSS bariko baragendera intara zose basigura ibi bintu byukumva ko abantu bose bategerezwa kwitegekaniriza kazoza
ariko ngira ni ngorane zijanye nibura ry'amategeko cyanke ukutubariza amategeko ajanye n'akazi
urazi ko ibintu byose bifatira ku mategeko aho rero mbona yuko hategezwa kubaho ububasha bwa leta bugushira aya mategeko kuguhimiriza no guhakarara nko mu bihugu by'Iburaya yuko iyo umuntu agiye mu karuhuko k'akazi aratamba kuko abazi kwa giye kuronka uburyo bwinshi yiziganirije nubwo leta yamuziganirije nubwo mukoresha yamuzigire kubera leta bashize amategeko yuko ategezwe kuziganya menshi na leta kamuziganiriza n'umukoresha kamuziganiriza rero ibi twifuza yuko tugira amategeko yukubahiriza no gushigira abageze mu zabukuru no kugira dutegure kazoza k'abana bari ubu n'abataravuka gura zoheze ubuzima neza
waseruka ya leta ngira agiye kubishikana imbere kugira ngo aya mategeko ashobore kujaho
ego ariko no kubyumva neza kuko namategeko ariho abakozi benshi usanga atayobazi canka abakoresha bakayirengagiza abayazi ugasanga vyukuri ntari karakurikizwa mugabo rero birumvikana ko kuri uyu wundi mugwi cane cane wa mbere ari kuraba ingene hojaho vyukuri amategeko kugira ngo nabadakorera leta cyanke abadakora muri bibisata bisango bitunganijwe nabo nyene baronke ingene bahimirizwa kugira bitekanirize kazoza
twibutse ko muri kino kiganiro twari twiteze umwe mu baserukira amadini n'amasengero haruna nkundu wiga wo mu idini rya Islamu ariko ko atashoboye kuboneka dushimire rero abitavye ikiganiro Joseph Ndayisenga umuyobozi mukuru ajejwe gushigikirana mu bushikiranganje bujejwe gateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira turabashimiye ko mwitavye ubutumire
turabashimiye kandi ntitworekano kwifuriza umunsi mukuru mwiza abageze mu zabukuru kandi tumenyesha ko mu bushikiranganje umunsi mukuru uzohimbazwa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu dutumire abegere abari mu gisagara cha Bujumbura ko witabira
yego ngira kamo barakumvise dushimire n'umushingwa manza Isirahenda Cyril Fresh afise ikigo kijejwe gushigikirana no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'impfuvyi
natwe turabashimiye ko mwadutumiye kandi turabemereye yuko ejo na hirya ejo tuzobitaba cyane cyane mu guharanira gateka k'abageze mu zabukuru n'impfuvyi
tukibutsa ko twari ko tuvuga kubijanye no kwitwararika abageze mu zabukuru Diane Ndonse na ndakiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwarimu duteza amatwi ku ijwi rya Amerika
harakoze mugenzi wacu Diane Ndonse na Jenerali Diane nahazo mari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara kuvigiye cisa hindwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi ku izina rero rya bagenzi banje bose turi kumwe tubifurize kururanirwa mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.